mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joidiane na Hazwendongo ibiganiro by'ino mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Natumye bakadyo kiza twanze gushimira bene igihugu twabonye yuko bahuse hakiri kare kiyo ngo baze gutora ikiri ku mutima yuko tumaze kunyugwa n'umutima gukunda igihugu cy'u Burundi.
Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Pierre Nkurunziza ashimira abatoye bose ihinyanyuga bwigirizwa nshingiro. Nkurunziza ati amatora yagenze neza ariko mu mizero y'abarundi urunani rwahimirije gutora oya siko babibona. Agatongwasa arinatanga uturorero tumwe tumwe cico atashimye. Muraza kuvyumva mukanya mu bihagufi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ku murwi wawo ni wa MONUSCO muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo watangaje ko abasirikare bawo babiri bari barabuzwe irengero ku munsi wa gatanu batowe ari bazima. Ivyo vyavuzwe na Florence Marshall avugira MONUSCO nubwo atavyinshi yatanze ku muco kukungene batowe abasirikare. Mu kwibuka ko bari banyuruje igihimodoka barimwo abasirikare 13 ba MONUSCO zatewe n'abarwanyi ba Mai Mai mu ntara ya Tanganyika ni mu manuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Abepiskopi muri Kamerun nekuru no wa gatatu baragaragaje umubabaro bafise ku mutekano bandanye uhungabana mu ntara zivuga ururimi rw'icongereza. Basaba ko hatunganywa ibiganiro kugira ngo bakinge intambara hagati y'abonse rimwe. Abepiskopi bamenyesha ko kuva mu mwaka w'2016 intara zo mu buraruko bushira uburengero hamwe n'izo mu manuko bushira uburengero ziri mu bihe bigoye aho atamusi wijana atamuntu ahasize ubuzima. Kugikigo mpuzamakungu Crisis Group cishinje gukinga no gutorera inyishu intambara gifise icicaro aha New York muri Leta Zunze za Amerika gishikiza ko abantu bashika ku 200 hamwe n'abajeje umutekano bashika kuri 43 bamaze gusiga ubuzima muri ubwo bwicanyi. Amaze gupfa ku ruhande rw'abiyonkuye ntibazwi ingene bangana. Nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika muri ko murumva ijwi rya Amerika mu bijya nino mu kurindira ko risubira kurekurwa gukora ku mirongo ya FM yugawe n'urwego rujeje gucungera ibinyamakuru mu Burundi. Muratwumva mu gitondo ku mirongo migufi kuri metero 25 kuri metero 31 na metero 41 ku mugoroba naho mutwumvira kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi kuri FM 104.3 muri Kongo ni FM 94.9 na FM 95.2 kuri Facebook turi kuri VOA radio yacu no kuhinga bwa none w'3 akaburungu radio yacu.com
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Uno munsi giye guca Burundi cazindukiye matora ya kamarampaka. Amatora ariko araba mu ntara zose zigize Burundi na haba amatora mu buserukizi butandukanye bw'ico gihugu mu bihugu bitandukanye nka Leta Zunze za Amerika, Ufaransa, Ubiligi ho bamaze gutangura gutora. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aho yatoreye ibuye asanzwe avuka mu ntara ya Ngozi yashimiye abo bose baje gutora kandi avuga yuko ibihe by'amatora mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu bo vyizera bakavavanura n'ingeso yo kwa mabase byavuyemo. Reka ibindi kuri no nkuru tubaze mugenzi wacu Fidelite Ishatse yabikurikira.
Ku mutumba wabuye muri komine Mwomba mu ntara ya Ngozi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza n'umutambukanyi wiwe batoreye ivyo biro vy'itora bifishije shingiro kibuye twashite mu gaturutse dusanga imirongo y'abantu ari miremire heramwe twavuganye bemeza yuko bashitse ngiye cy'isaha 10 za gatondo igihe cy'isaha 12:45 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraheje gutora aho hari inyuma y'iminota iri hagati ya 10:15 ahise ku biro by'itora ntiyashize gutora ubwo nyene yabanje kuja hagati umurongo maze aratonda mu kiganiro habenshi amakuru yaje gutora avuga ko yashimishijwe n'iyo abarundi bitabiriye amatora
batumye bakadyo kiza kwanza gushimira bene igihugu twabonye yuko bahuse hakiri kare kugira ngo baze gutora ikiri ku mutima yuko tumaze kunyugwa n'umutima gukunda igihugu cy'u Burundi kuko bimenyetso bigaragaza gukunda igihugu kwitwararika amategeko hamwe n'amabwirizwa y'igihugu cyacu igihugu gitwarwa n'amategeko kigatwarwa n'amabwirizwa bizashimira kwalite urya mbere kuri isumba yandi yose icyo tuma rero abarundi bose bategereza kubazwa ije n'ibyo bwizwa shingiro
mu gihugu cy'u Burundi barabishika aho ibyavuye amatora bitemerwa na bose ko 2010 no 2015 hari batavuganwe n'ubutegetsi biyamije ibyavuye amatora twabaje mu kuri gihugu cy'u Burundi batampungenga afise ko ibyo abaye muri gahise byo subira yishuye ati
twabwereza yuko iyo ngendo twibaza yuko ino gihe giye guhinduka ingendo ko ari ingendo yashaje kuko abarundi bazotera imbere tukibaza yuko mu ngendo ya demokarasi ngiye kuraba no kugira ibyo bamaje bashikiriza bahagaze kujyana no kwizoshimira inyanyuye turize neza yuko abarundi bose bazoshima bagatekana babonye ibyavuye mu gihugu mu matora akazo na bene gihugu kuko biba kumugaragara nayo uwo kwirinda kure yuko agomba guhakana uburenganzira bwiwe
ayo matora twegeye turaca ku mutumba wa Buye no mu vyegwa twasanze imirongo miremire y'abantu bakiye mu maso bari bambaye amakoti bibonekeye ko bazindutse cyane batubwiye ko baje gutora kubera ko banyuzwe n'insiguro baronse
twasiguriwe yuko Uburundi bugiye kuronka agateka kwishyira kwizana niko gateka ka mbere twe twabonye yuko tugiye gutera imbere mu byo igihugu gifata mu byo gikora atamuntu ari ku ruhande rwacu Uburundi ntibwari bugoroke naho bwari bubise ibikorwa bukora ariko hari aho butashobora gukora kwikora
njenje nubu kiguma kigaruka nikura ayo masezerano y'ubwo abarundi abaye tuzohagarara ko je nka jewe nk'igihugu cyikubye mu Burundi byasaba yuko tuza tugendera ku bintu byo nka hagindi wacu kana tuza tubabwira ngo tugendere ku masezerano bika tugendere ku masezerano yahi wacu icyo nico kintu cyarashobeye no kwiyo
abandi nabo bari manga ko aya matora y'ubu atandukanye nagiye araba muri kahise
utandukanye n'ayandi kuko aya matora ari karaba uno munsi na bene igihugu bonye n'ubwabo bashiyemo uburyo bwabo nta mfashanyo tuyo turarondera hirya no hino narashimira cyane ngira abanyene igihugu bitanze mu kuterera kugira ngo aya matora agende neza n'uburyo buriko burakora uno munsi ubwibire muri bene igihugu nyene ubwabo
ibiro by'itora byari bicungerewe n'abapolisi hamwe n'abasirikare bacungera amatora abenshi twabonye arawo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuri umwe byonyene niho abantu bo mugambwe CNDD-FDD bari bavanzwe n'umwe w'amashyirahamwe atarigamiro vya politike nawe nyene igihe cy'isaha 3 ntiyari bwahashike ariko rero mu gihe abantu bategekwa kuja gutorera aho biyandikishirije hari habo bitorohereza akabona ko uyu muntu atwara ikinga
ngende turiko turagira ngo kuja mu matora kubera amahera y'itike ari menshi kandi ari ataye hashaje kujya nk'amamodoka zo dugana kuri gusa kugira tuje gutora ni nk'ibihumbi n'amajana atanu byo kuduga kumanuka naho urumva n'ibihumbi bitanu
ndatoye hari icyo wumva
harimo ikibazo kuko nitworonka ingene dukorera mu ibarabara kubera hari habara baducungera by'urujya n'uruza bo mu batagisibye baca baguma baturondera batubaza ikarata y'amatora ko twatora tayisese baca baraguca amahane
iri byitwa shingiro rikorera ko ubu ni 2005 rikaba ryarakuye iryo 1992 ku musozi Buye komine Mwumba mu ntara Ngozi Fidelite yashatse ijwi rya Amerika
Fidelite ishatse aho rero Ingozi mwumvise ku mutumba wa Buye hatorewe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Pierre Nkurunziza kundi mutumba wundi w'intara kundi mutumba wundi wa Ciri wa komine Kiremba intara ya Ngozi hatoreye Agatongwasa aramutswa urunani ya mizero y'abarundi Agatongwasa yavuze yuko abanywanyi biwe bariko baraburabuzwa reka twumve ibindi kuri no nkuru mu nkuru twateguriye menyesha makuru wacu Ingozi Jean Bosco Ndarurinze
Gwasa Agato arongoye urunani amizero y'abarundi yashitse ku biro vy'itora vya Ciri nk'igihe c'isaha 4 yabwiye abamenyesha makuru icyatumye ashima gutorera kuri uyo mutumba avuga ko
ashimira kuza no gukoresha igikorwa ngaha kubera yuko na cyane cyane hari abantu bagenda bigisha yuko ngo Gwasa ngo batinya amatora ngo Gwasa bataje mu matora abantu aje kugenda bibere cyane cyane umuntu azosubira kuza kubabesha ngo sishobora kuja mu matora
umukuru w'urunani amizero y'abarundi ari mu bigishije guhakana ibyirizwa shingiro kwasa aratora utunenge itora ryo kuri uyu wa 17 ukwezi kwa gatano ibihumbi 2018 utunenge yemeza ko tutamusha inkokora
azanya bihanga barayimisekeza mu bijoro bakonta abantu abandi baje gufunga mu rumonge ari nubo barayibishe muri commune Bugarama nahandi hijya no hino ibintu hamwe nije twumva bikoreka nonga atiko tubatorera hari aba mandateri bacu babiri bafuse ku rutonde ejo nkaya mu majego ya saa 5 saa 6 nibishobora kuduca intege kuko ibyo ari byo byose ukuri kuzokwamara ukuri kandi umuco uzokwamara umuco icyo nzi nuko abarundi baraciye akenge ni nacyo gituma kubera batinya yuko abantu bavuga icyo biyumvira icyo bipfuza twumva hijya no hino zagweza za muzinda n'ahandi bariko baragenda bafata abantu bakabafata ku nguvu batonze ku murongo bakabinjirana ngo ingongo nutore ngo niko bakwigishe gutora ngo tora ngaha
aho umukuru w'urunani amizero y'abarundi yatoreye hari abanyagihugu benshi bari bahejeje gutora batubwiye icyo bifuza inyuma y'itora ry'ibyirizwa shingiro
gutora twatoye nk'uko bitegekanije mu ibanga ntangere ry'umuwari we wese igisigaye turindiriye ikizakuva mu matora icyo nk'umunyagihugu usanzwe nosaba abarundi bene wacu turazi ko na bibiliya bitubwira ngo imvugo yawe irabe ego canke oya mu gihe hotsinda oya bemere ko hatsinze oya mu gihe hotsinda ego abatoye oya bemere ko batoye oya hanyuma tugume tubanye mahoro n'umutekano
nusaba yuko nyine amatora nyine baza kubiharura neza atangorane abarundi twese ntituza kwidoga ntaza kugira bidoga kuti twibwe cyangwa ntitwibwe dusaba nyine yuko dusanze nyine barure leta hanyuma ibintu bigende neza dusanze nyine ari sawa uko tubisanga kose niko tubyakira uko ndabyakira uko byagenze ndabyakira uko nyene ntacyo mpindura
tubagije gwasa uko yiteguye kwakira ibiva muri iryo tora we avuga ko hakiri kare kugira gira icyo abivuze ko
bariko bajana abantu cyane cyane abantu b'abakenyezi imbonera kure ziza zibapfa ku murongo ngo tuje kukwereka inyo mutora none ibyo we wumva wovuga yuko ari itora ry'ukuri kandi abantu bategetswe ibyo batora atari ibyo bigiriye bo nyine biva ku mutima wabo dufuze n'impungenge ko arashaka gutora na kenshi kuko ndabyaho naciye hose nabonye yuko abantu bitabiriye by'ukuri akamo twabateye yuko bose bozinduka bagatora mu gihe rero ibiharuro byoza binyuranye n'ibyo biyandikishije ku buryo bugaragara yuko harimo ibintu bidatomoye urumva byogora kuvuga reka turindire hashike yuko haba guharura niho twamenya icyo tuvuga bivanye n'ibyo bivuye mu guharura
kuri ibyo urunani amizero y'abarundi runegura umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora ntacyo yashimye kubivuga ko ntagwamiye Prosper avugira uwo mugwi yabwije ujya Amerika ko agifite amakenga afatiye kuyagarikwa ry'imirongo y'iyo radio kugira ayivugire muri komini ya Kiremba y'intara ya Ngozi mu buraruko bw'Uburundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze gwase atoreye aha Ngozi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pyankuru nziza nawe atorera Ngozi nyene bose bavuka icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu nawe atera mu zone ya Nyakabiga ni mu gisagara ca Bujumbura niho avuka reka twumve aho yatoreye uko vyagenze twabiteguriye n'umenyesha makuru wacu ibujumbura Raymond Zimana
Henshi mu gisagara cha Bujumbura abanyagihugu bashitse mu bibanza by'itora imbere y'isaha 12 zari zitegekanijwe zo mu gitondo aho naho basanga abakozi bo mu bibanza by'itora bagitunganya aho batorera naho bitafasha umwanya munini henshi hibonekeza imirongo miremire ariko yagendera gabanuka uko umwanya wahera abanyagihugu bemeye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika bavuze ko baje gutora kugira nabo baterere muri kazoza k'igihugu
gutora no kuvuga hariho imigambi igihugu kiba gifise umunyagihugu wese umva arafite kuvuga hahagaze ego kugira iyo ngingo ifatwe abifisemo uruhara nawe nyine
barasavye yuko tuja gutora kandi hariho n'abenegihugu basavye yuko yohinduka urumva igitigiri c'abasavye ko bihinduka umunsi kiraza kugaragara abashaka ko biguma uko byahora biraza kumenyekanira mu matora ivyo bifise inyungu nini cyane ni intwaro rusangi uko dutwagwa tubifite ku ruhara
ko kwicaye neza yanje ni abarundi bose kandi ni ibintu byiza uko bisabwa n'amategeko kandi bivarogorosa mu nyagihugu bari wese avyiyumvira
naho abo batoye ku ishure ry'isumbuye rya zone cy'ibitokeho turi muri komine Ntahangwa ababa ba 20 barungise gutorera mu Kigobe kuko amazina yabo ataboneka ivyo batatahuye kubera biyandikishirije muri ico kibanza ikindi kibonekeje nabiyandikishije mu zindi ntara bataronsa amahirwe yo gutorera aho mu Kibitoke
proje nari mu ruguru zimaze guhera nta kuntu nari gusubira ruguru none cyo gituma narinje rero kugira ngo nanje nkwize ubwenegihugu bw'iwanje kuko ntatoye nzoba niyambura ubwenegihugu bw'iwanje nari niyandikishije igiharo mu ntara ya Rutana
twebwe twiyandikishirije nga niyo twaje gutora batubwiye ngo ntibikunda ngo nitugende mu Kigobe kandi mu Kigobe tutiyandikishirije abajejwe guhagarikira amatora batubwiye ngo baravye mu maliste nga ntibadutoramo tugende mu Kigobe mu Kigobe naho ntidushobora kugenda yo tutanditswe naho nyene iyo liste ntishobora kuboneka nico kibazo dufise
ngaha niho twiyandikishirije mugadushitse ngaha batubwira ngo ni mu Kigobe aho mu Kigobe nta naho tuzi kuko twiyandikishirije ngaha nyende batubwire ikuntu twoja mu Kigatana déplacement dufise bamwe nta aho tuzi
mu mugwi ujejwe amatora mu gisagara cha Bujumbura bemeje kwico kibazo cha banyacibitoke bakizi ko habaye ingorane mu gusohora intonde z'abiyandikishije bamwe basanga babanditse ko bazotorera mu Kigobe Terence Bizimana arongoye mu gwisepi mu gisagara cha Bujumbura akaba yabasavye kwigora bagashika aho babwiwe kugira batore nayo kubiyandikishije ruguru yabwiye ijwi rya Amerika ko hari ibiragwa kugira batorere muri ico kibanza Icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu we yatoreye ku ishure gisumbuye rya zone Nyakabiga Gaston Sindimwo yemeje ko yakoze umurimo wo gukunda igihugu yashimye ko amatora ari kugenda neza mu gihugu acamenyesha ko leta iza kwemera nibiza kuyavamo
uravye ingene imyamamazo yagenze uwa yego yarigishwa shatsi uwa oya yarigishwa shatsi uno munsi rero nuko abarundi bo bene ijambo baza kudushikiriza ico bagomwe kandi twebwe muri leta icyo abarundi baza gushikiriza nicyo dukorera ko
haba mu bantu ko bugisagara cha Bujumbura hagati mu gisagara no mu buraro kose aho twaciye haboneka abarorerezi bake kuko nk'imigambwe haboneka abarorerezi ba CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi hamwe na burunani rwa mizero y'abarundi gusa mu gihe no mu mashyirahamwe yigenga hibonekeza make Eric Nsengimana arongoye AJAP rimwe muri ayo mashyirahamwe yemeza ko aho ishyirahamwe ryiwe ryaciye byagenda neza kuko n'agakosa kaboneka katagakosogwa asaba ko atavyegeranyo vy'ikinyoma vyokogwa n'abataje kuraba ingene ibintu biriko biragenda
aho maze guca hose ndahabona CNDD FDD tukabona amizero y'abarundi nta yindi migambwe ndabona ku ma bureau de vote n'amashyirahamwe simeshi cyane kuri tele no vuga nti umuntu ze gutanga raporo y'ikintu yakoze kuri tele tube yabafatiyote dukunda igihugu umuntu yibereye muhira ntaba ariko yandika raporo y'ibintu atari karabona kuri tele
igikorwa cy'itora cy'ukwemeza cyangwa guhakana ibiriza shingiro y'u Burundi rihinyanyuye rirangirana n'uyu munsi wa kane abanyagihugu baje gutora barangiye hatako kugikorwa cyo guharura ivyavuye muri iryo tora ku mabiro yose mu bibanza byose iryo tora ryabereyemo ivyo navyo bica bishikanwa mu migwi y'amakomini jeje gutunganya amatora imbere y'uko bishikanwa ku gwego gw'intara no gw'igihugu mu gisagara cha Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Raymond Zimana harakoze rero na kuri we duce dusozerera ikice ca mbere c'ikiganiro iwanyu mu ntara aho mwumvise twa twababwiye bakuru bakuru batoye muri ivyo vya kamana mpaka y'uno munsi mu kanya mu gice ca kabiri duca dukubitira mu zindi ntara nka Rumonge hamwe na Murambya naho turabe uko vyagenze
guhera isa 11 n'igice gushikiza 2 zo mu gitondo mwo twumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 325 9,585, 9,815, 11,995,995. Guhera isa 10 gushika isa 2 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,575, naho guhera isa 2 gushika isa 4 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi y'6,400, 9,470, 17,070, 13,630. Nizwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Turabandanya n'ivya referendum mu gihugu cy'u Burundi unaho twerekeze mu ntara ya Rumonge aho abaserukira urunani ya mizero y'abarundi bayemeza ko bamwe mu ndorerezi zabo zitari nke bahagaritswe rekumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Chris Munezero yabikurikiranye abitugire ku muriri
Uruja nuruza goba nubagie na bariko warava mubiru vya matora ni kogwa aranze komine Rumonge mgitondo chokuru yu wakane. Inyuma ya masahabiri amatora tanguye usanzwe aserukiruna na mezero ya Barundi muntara ya Rumonge yashyatangura kuronka abamwakura mu mihingo itandukanye yo muri komine Rumonge. Mushinga mateka Obed Ntakiruta avuga ko nubu akironka makuru atamuhumuriza.
Muri rusange no kuganti akatagari cyo so kwita amatora nyezi na amatora hari ufate muri komine Rumonge ariho amabiro doko angana amajana 2.52 aya mabiro doko rero twakirenda gushya manda tere no muri mizero y'abarundi ariko abashika 72 bose babasohoye ama accreditation yabo bari twabahaye asinywe n'abantu muri bwabo bugiye bageze ruba ya sukana mabiro doko abaprezida basanzwe barongoye mabiro doko babirukanye accreditation ngo zito banyinuriye ntako ntashobora ibyo ashoboye nagerageza kubikora ndanafigura ariko nyafu
ntabaciriye mwa mu minago habaye imishamirano
kwa mandateri wacu bashobwe ku ngufu n'abaprezida b'amabiro doko katagomba kuba katagasha utuntu tunenge twari nuko hariho abariko baratora kabiri.
Kubuyo aserukira amiziro y'abarundi mu ntara ya Rumonge icizere si cinshi kubiza kuva muri aya matora.
Wowe bita kuva muri aya matora nta cyite namba na kitoya kuko amatora yitwa ariko araba kuko manyanga gusa ariko abasa n'afare kwa matora ariko bakumugaragaro bariko bakitika abantu ngene bakiza gutora ariho n'abantu bariko bakwiriye nabo bonyeje ko kwakira abagenzi babo nyina gutora banda gutabikwa ibyo muri bya ibyo cyose no barira abasanzwe cyane barongoye sepi banda make barakwiye kubona kuraba neza na cyane cyane ibanye aya maburugo cyuko twagerageza kuga hijya no hino babikorere ko ejo cyangwa igeze nkaza twara mu matora yagenze neza nta kibazo twasengeye abatwari faraba kandi amanyanga ariko arahabera n'amanyanga agasanga
igihe cy'isaha 5 n'igice kwegereye umugwi wigenga ujejwe amatora mu ntara ya Rumonge bakaba batumenyesheje kwivyo bivugwa batari bwa bimenyeshwe. Leopold Niyongabo arongoye sepi Rumonge akaba yemeye kugica tubwiye mu masaha ari imbere. Mu Rumonge Chrissy Munezero, Ijwi rya Amerika.
Chrissy Munezero arakoze. Mu masaha ari imbere turaza kubandanya tubabwira uko biriko biragenda ahatandukanye. Imuramvya ngo hari utunenge tumwe tumwe twagiye tubibonekeza muraza kuvyumva amakuru yacu ari imbere mu kiganiro muri isanga. Tuza kuba rero twagihariye ivyerekeye amatora kamarampaka naho nyene aho haba abanyagihugu haba na bariko barakora iyo igikorwa gitandukanye ku rubuga muza kumva ico baza kugira bavuga. Ntituza gusiga inyuma abanyagihugu aho muri kugira ngo namwe bwe muze kutubwira uko mwatoye. Mukurindira rero ayo masango yose ndababwiye amakuru ya saa moya, amakuru ya saa 12, ikiganiro muri isanga, ubu naho mu kiganiro iwanyu mu ntara, namwe tubagaruke ko aho muri mu ntara mwatoye gute, mwagiye gutora, mwabonye byari byifashe gute, tugiye kubaha akanya hama mutuyagire.
Kuna sisi kwa mfano wake Mungu Baba ni mwenye kutujali. Mungu Baba ni mwenye kutupenda. Nilipa ngapi kwa uhai wako? Umefanya nini kwa kubarikiwa? Mungu ni mwema, mwenye neema, mwenye rehema zote. Nisike, nisianguke, nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na ufumilivu Baba, niwe wako. Mbele zako tukipiga magoti Baba, tusamehe dhambi zetu. Mbele zako tukiwa wanyenyekevu Baba, tupe amani. Mbele zako tukipiga magoti Baba, tusamehe dhambi zetu. Kikombele zako tukiwonyenye kebu Baba, tupe amani, tupe amani yangu. Ndiye sababu tacheza gita hivi, tacheza gita kwa sifa nako Baba, kwa utukufu wako tukikutukuza.
Juti bakunzi bacu mutwihanganire, murabona ko nari ndabimereye ko tugiye kubahamagara, ariko amatelefone mu gihugu cy'u Burundi ntariko aracamo. Nta nimwe muzo turiko turahamagara zimaze gushika zitanu zose tugerageza zaciyemo. Mutwihanganire rero nta kundi, ariko turaza gukomeza tubandanye. Bikunze turabakura, bidakunze turaza kuca tubandanya na tuno turirimbo mu kurindira yuko duhava tugaruka abanyamakuru bacu bakatubwira uko byagenze makuru yacu yo hanyuma.
Mbele zako tukipiga magoti Baba, tusamehe dhambi zetu. Mbele zako tukiwa wanyenyekevu Baba, tupe amani. Mbele zako tukipiga magoti Baba, tusamehe dhambi zetu. Kikombele zako tukiwa wanyenyekevu Baba, tupe amani, tupe amani yangu. Ndiye sababu tacheza gita hivi.
Nuko rero ni ngaha duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Mumvise ko bitakunze ko amatelefone mu gihugu cy'u Burundi acamo kugira ngo tubahamagare mutubwire uko biriko biragenda, ariko twibutsa yuko mu gihugu cyose ariko araba itora rya ego canke oya ku vyerekeye ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza aho yatoreye ibuye asanzwe avuka mu ntara ya Ngozi, yashimiye abanyagihugu bose batorera kandi yizeza yuko amatora ibizovamwo bizomenyekana bidatevye. Ku ruhande rwa Ngozi nyene hatorewe Agatongwasa aramutswa Mizero y'Abarundi, we yavuze yuko abanyagihugu abanywanyi b'Amizero y'Abarundi bariko baraturatuzwa nk'imurumonge. Abagera kuri 74 bariko bararorera uko bigenda bahagaritswe mu tuzu bariko bararoreramwo. Tutaza kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Mwakoze rero nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, muze kubandanya mutwumviriza haba kuri Facebook canke haba kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA.com nuko no ku mirongo migufi na Lidiane nahazwe ndayifurize kugira umunsi mwiza turaza no kubabwira mu buserukizi gutandukanye harimo ngaha Washington DC uko bizoba byagenze
4 VOA Afrique.